Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya 29 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2014. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Twebwe amakuru dufite uko afunze kandi ikindi twumva nuko ashobora kuba anafunze wenyine, ariko cyane cyane kitubabaje nuko tunumva yuko atabayeho neza ko yabakorerwa iyicwa rubozo.
Uwo ni Philibert Muzima, umunyarwanda utuye mu gihugu cya Canada, atabariza umuvandimwe we avuga ko yaburiwe irengero. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije. Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi musomewe na Frederic Nkundikije.
Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika muratorera ku bintu byatugoye za tekinike ngaha. Mwaramutse neza mwese inshuti mwese teramanye na radio ijwi rya Amerika tubabwire incamake y'amakuru tubashikiriza mu kanya. Perezida Barack Obama yatangaje ko atabasirikare azorungika mu gihugu cya Ukraine yamara ngo Amerika izoshyigikira ibihugu by'Iburaya bicuditse. Mu gihugu cya Siriya abagwanyi barafashe abasirikare bishyirahamwe mpuzamakungu bacungira umutekano. Muri Amerika urucandago rw'indwara ya Ebola ruriko ruragiragezwa. Idonido y'aya makuru. Perezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama yatangaje ko atazokoresha ingufu za gisirikare mu guhagarika ubwicanyi mu gihugu cya Ukraine bwatewe n'abasirikare n'abashyigikiwe n'igihugu cy'u Burusiya. Yamara yavuze ko Leta ya Amerika izoshyigikira ibihugu by'Iburaya bicuditse na Amerika mu gutorera inyishu icyo kibazo. Mu kiganiro yatanze ejo ku munsi wa kane, Perezida Obama yabaye nk'uvuga ku gihugu cy'u Burusiya cyateye umuseruko w'igihugu cya Ukraine. Yavuze ko igihugu cy'u Burusiya kimaze indwi zitari nke gihonyanga ubwigenge bw'igihugu cya Ukraine mu kutubahiriza imbibi zacu. Yongera aragabisha ko ibihugu byo mu rengero bishobora gusubira gufatira ibindi bihano Leta y'u Burusiya. Perezida Obama yaratangaje kandi ko yavuganye kuri telefone na chancelier w'igihugu cy'u Budage Angela Merkel ku byerekeye inyishu zotorerwa icyo kibazo cyo mu gihugu cya Ukraine. Mu nyuma Perezidansi ya Amerika yacitangaza ko abo bategetsi uko ari babiri basubiye kwiyemeza kubandanya barondera inyishu ziciye mu biganiro. Perezida Obama yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma gato y'aho perezida w'igihugu cya Ukraine Petro Poroshenko atangarije ko abasirikare b'igihugu cy'u Burusiya hamwe n'ibigwanisho bivuye mu gihugu cy'u Burusiya byinjiye mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine maze bagaca bafata igisagara kiri ku kivuko cyitwa Novoazovsk. Abategetsi bo mu gihugu cya Ukraine bajejwe kwivuna amansi bavuga ko imodoka bya gisirikare by'igihugu cy'u Burusiya byari byakikuje icyo gisagara kandi ko ni ibisagara bitari bike byo muri iyo micungararo byafashwe. Imirwi yitwaje ibigwanisho irimo abagwanyi bakorana n'umurwi Al-Qaeda yarafashe abasirikare bishyiramo mpuzamakungu ajeje gucungira umutekano 43 mu mitumba ya Golan hagati y'igihugu cya Siriya na Israeli. Abantu bitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatatu barateye ikirindiro kiri ku rubibe ari naho bafatiye abo basirikare bishyiramo mpuzamakungu bacungira umutekano. Abo bagwanyi kandi muri iki gihe bariko barabuza abandi basirikare bishyiramo mpuzamakungu bacungira umutekano 81 kuva ku kirindiro bariko ngo baje kurangura imirimo yabo. Muri abo bagwanyi harimo abagwanyi bo mu muhari witwa Al-Nusra Front bakorana n'umurwi Al-Qaeda. Departement d'État America mwe n'umunyamanga mukuru w'ishyiramwe mpuzamakungu Ban Ki-moon biyamirije iyo mirwi itwaje ibigwanisho. Bongera barasaba ko abo basirikare b'ishyiramwe mpuzamakungu bajeje gucungira umutekano barekurwa buno nyine. Ejo ku munsi wa kane kandi umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste ISIS waratangaje ko wagandaguye abasirikare b'abanyasiriya barenga 30 bari bafatiwe ku kibanza cy'indege cya gisirikare. Bongera barerekana amasaramu ya video y'ukuntu bagandaguye. Ishyirahamwe ry'abanyasiriya rihanira gateka ziramu umuntu ufite icicaro mu gihugu cy'Ubwongereza rivuga ko imbohe zishika 160 zarashwe. Abatitsi bishyirahamwe mpuzamakungu bavuga ko imirwi yose iriko iragwana mu gihugu cya Siriya yama yatyojeje agateka akazi na muntu kandi yama yakoze amarorerwa. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiro vya leta z'umuzi Amerika bijejwe amagara y'abantu byatangaje ko hari urucandago rw'ingwara ya Ebola ruzogeragezwa mu ndwi iza. Ivyo biro ejo ku munsi wa kane byaratangaje ko mu ntango igeragezwa ry'urwo rucandago rizoba ririko riraba niba urwo rucandago atanga rukambira ufise ku bantu kandi niba rushobora guha umubiri abasirikare bakingira iyo ngwara ku bantu bakuze. Urucandago rwakozwe n'ibiro byo muri leta z'umuzi Amerika bijejwe amagara y'abantu bifatanije n'ishyirahamwe ryo mu gihugu cy'Ubwongereza rikora imiti ryitwa GlaxoSmithKline. Dr. Anthony Fauci umuyobozi w'ivyo biro byo muri leta z'umuzi Amerika bijejwe amagara y'abantu yavuze ko urwo rucandago rwagenze neza gihe rwageragezwa kubikoko birimwo inguge vyari vyanduye umugera w'ingwara ya Ebola. Ibipimo by'urwo rucandago bizobera ku biro bikuru biri mu gisagara ca Bethesda mu ntara ya Maryland mu micungararo y'umurwa mukuru Washington DC hamwe no mu Bwongereza hamwe no mu bihugu byo muri Afrika Gambia na Mali. Igikorwa cyo gutora rucandago rukingira ingwara ya Ebola kiriko kihutishwa kubera iyo ngwara yadutse mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu bivuga ko abantu barenga 1400 bamaze kwicwa n'ingwara ya Ebola mu gihugu cya Guinea, Liberia, Nigeria na Sierra Leone kuva icyo kiza cyadutse mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2014. Ishyirahamwe ryo mu gihugu cy'Ubwongereza rikora imiti GlaxoSmithKline rivuga ko rizokora doze 10,000 by'umuti w'ingwara ya Ebola ngo mu gihe ibipimo biriko birakorwa byogenda neza. Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande ariko aratira kamo gasaba ishyirahamwe mpuzamakungu guha imfashanyo idasanzwe igihugu cya Libya kugira ngo kigarukane umutekano muri icyo gihugu kirimo imirwi myinshi igwanira ubutegetsi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi musomewe na Frederic Nkundikije. Ikaze mu makuru yo mu biyaga bigari. Inzego z'ubuyobozi mu Rwanda no mu Burundi zikomeje guhakana ko imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru mu Burundi hafi n'umupaka w'u Rwanda itari y'abaturage batuye ibyo bihugu. Mu Burundi bavuga ko abo bantu bicirwa mu Rwanda bakajugunywa mu Kagera, mu gihe mu Rwanda ho bavuga ko ari abarundi bicana. Ni inkuru yatabita mu Kamusoni uri Bujumbura mu Burundi.
Twayaze n'abarovyi bakorera kuri ico kiyaga Rweru muri komine ya Giteranyi iri mu ntara ya Muyinga baremeza ko babona ibiziga vyinshi biza biboshe.
Hari igihe nk'ubu twe tuja mu mazi tukaroba, harya turimo turaroba ifi kajubona umuntu yapfuye araje kiyumvira uwo muntu havuye gacusho ushakisha neza gaca uravu usanga umuntu avuye mu Kagera. N'ubu kuri uyu munsi nyene twarungizayo umukuru w'icyambu ungaha nyene kugira ngo aje guperereza abaze ibyo ari byo kugeza rero n'ubu niyakire.
Abanyagihugu b'Abarundi bakorera kuri ico kiyaga bakavuga ko ivyo biziga biva mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuko ku ruhande rwabo nta muntu arabura
mu Rwanda. Rero kubera mu iminsi barafise ikibuka kibi cyo ngo cy'amagereza yahiye, abanyagihugu bakiyumvirana ne baje boba ari abo bantu baba barapfiriye mu busho baciye baza guta muri Kagera, boba ari abantu banigwa arabaza bambaye amakariso n'utuntu dusengeri hari ababa baboshe habamo n'abari mu magunira ejo watembye yaraboshe kandi yari umugore. Twebwe nk'ubu mbere tutegereje kuri uyu munsi twumve nk'igitigiri cy'abantu boba bagiye mu ijoro twebwe nk'abarundi nta muntu n'umwe arabura turetse uwagize isanganya w'iwacu w'umuzehe twamuhamanya agateka ntangora.
Ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda abanyagihugu basanzwe bakoresha icyo kiyaga baremeza ko babona ivyo biziga. Uyu munyagihugu w'umunyarwanda ati no kuri uyu wa mbere twarabonye ibiziga vyaje biboshe mu mufuko.
Bari babiri hari n'undi wari mentuze abantu babiri n'undi uri mu muntu n'abantu pe oya mufuka bambara cyakomeye imfuka imwe ibiroro urabona baturuka ruguru mu kagera noneho bagera hariya hano hari kona rihari bagakata bagahita baza mu rwero hari uruhagira uhari baje sho bubundi no baje bagera hano mu rwero bibona baza bamanuka mu kagera hari ababambaye n'aba bambaye ubusa mu gatuza
mu Rwanda bo bakemeza ko ari abarundi bicana ngo ari akuye rero gukoreshwa amatohoza kuri ivyo biziga na cyane cyane mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu Maître Cyriac Ndayisenga avugira ishiri hamwe riharanira gateka kazi na muntu mu karere k'ibiyaga binini asaba Uburundi n'u Rwanda gukoresha amatohoza
urundani rw'amashiri hamwe RDGL twayakiranye umubabaro ukomeye cyane kumva umuntu bwa mbere yagandaguwe hanyuma bwa kabiri akareremba hejuru ikumazi kandi umuntu yitavye imana yategezwe guca ahambanwa iteka leta y'u Rwanda hamwe na leta y'u Burundi ziriko zirateragiranwa ibyo bintu ariko umuntu aguma ari umuntu ano kwibutsa yuko nta muntu numwe afite uburenganzira bwo kwaka ubuzima umuntu twashaka dusabe dushimitse no kuri leta y'u Burundi kuberako ibyo biziga bitogwa cyangwa bireremba ku si kubutaka bwo Burundi leta y'u Burundi yihuta bwa mbere ibyo nibanze bihagarare hanyuma bwa kabiri amatohoza yihute
aho muri zone Masaka abanyagihugu barateye ubwoba n'ingwara zishobora kubashikira kubera ivyo biziga bitagwa muri ayo mazi kandi ayo mazi nyene ariyo banywa ico kiyaga kuri wa gatatu baragipomyemwo umuti Uburundi bwemeye ko bugiye guhambisha ivyo biziga kuri wa gatanu kugira abanyagihugu nibave bahandurira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana avuga ko bagiye no gukoresha amatohoza ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze cyane Tabita shuti mwese muduteza amatwi iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio yacu cyangwa se mukatwumva no kuri www.radioyacu.voa.com Mu Rwanda imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu imaze gushyiraho urwego ruhuriweho n'iyo miryango yose ruzafasha kugenzura neza ibyerekeranye n'iyicarubozo ry'abarikorwa rimwe na rimwe muri za kasho no mu magereza yo mu Rwanda Asumuta Kaboyi adufitiye ibisobanuro birambuye
Umugurwa yatanzwe n'umuryango mpuzamahanga Article 5 yigisha uburyo hakumirwa iyicarubozo yahuje imiryango itari ya leta ikora ku burenganzira bwa muntu Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu n'izindi nzego za leta zikora ku butabera imiryango itari ya leta yafashe ingamba zo gushyiraho ihuriro rizayifasha guhangana n'ikibazo cy'iyicarubozo rijya rigaragara cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi Krado ni impuzamashyirahamwe y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga uko ikibazo cy'iyicarubozo kijya kigaragara uyu ni bwana Safari Manuel umunyamabanga nshingwabikorwa Krado
benshi mu byukuri dusanga bafite ibikomere hari n'abavuga bati reka dukurisha turebe none ukareba koko ugasanga kuko afite ibikomere ese wabikorewe nanda avuga ati bamfata nuko nko byagenze noneho icyo gihe cyo dukora turahindukira tukabaza ababikoze ahafungiwe ese ibi bintu byarabaye ko kugasanga hariho guhakana iyo umuntu agifatwa mu byukuri abakiri umwere nimba akiri umwere rero iyo principe igomba kumvwa abapolisi ari bashinzwe za gereza bakumva iyo principe yuko umuntu agomba kurengerwa ahariho hose
Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu y'u Rwanda ivuga ko nta mibare ifatika y'abakorewe iyicarubozo mu Rwanda ihari ariko ko yo ijya hirya no hino mu gihugu ko ari ingero nke igibona zishobora kwerekana ko umuntu ashobora kuba yarakorewe iyicarubozo Madamu Nyirahabimana Tanazia umukozi ushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu muri komisiyo nibyo avuga
iyo twasuye amagereza kumva umuntu ushaka kumuvanamo nk'amakuru akavuga ati sinabivuga ariko umuntu ahita yibwira ko wenda hari ikibazo cyabagihari ko aramutse abivuze hari ubundi buryo hatabita kwakirwa neza no mu kasho dusura makasho hari igihe usanga abantu basa n'abahungabanye washaka kumuvanamo amakuru kabona ntashaka kuyakubwira numva ikintu cyatuma umuntu akwima amakuru kandi ari we bifitiye akamaro
abavuga icyarubozo y'abakomisiyo yita ku burenganzira bwa muntu imiryango itari ya leta bose bavuga ko ingero ziboneka uzisanga cyane cyane mu magereza urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda guruhakana ko rudashobora gukorera abagororwa icarubozo kuko bihabanye n'inshingano ngo z'urwo rwego. Bwana Sengabo Hirari ashinzwe amategeko mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa.
Kuri gereza tubanze tumenye ni hantu ki. Ni ahantu umuntu azanwa kubera ko yaciye ukubiri n'amategeko. Mu by'ukuri rero cya mbere na mbere ugomba kumva ko atahaza hashaka kuko hariya ntago ari mu rusengero aho uza wizanye cyangwa mu ishuri je na ahantu uzanwa n'amategeko.
Imiryango itegamiye kuri leta isanga inzego za leta cyane cyane zikora ku butabera zikwiye kwirinda icyo Bwana Emmanuel Safari ukuri umuryango Crado yise ubwiru.
Kugira ngo ibibazo bikemuke abashinzwe gufata abakoze ibyaha bakekwaho ibyaha babakiye kubikora ku mugaragaro. Kibikorwe rwihishwa kuko ibikoze ku mugaragaro ari abanyamakuru ari na societe civile bituma tubasha gukurikirana ibiza gukorwa. Ikindi kigomba gukorwa nuko hagomba kubahiriza ibintu byo gusura muri za lieu de détention mu rubango hari abafatira muri za brigade na hehe.
Leta y'u Rwanda yemeje amasezerano agamije kurwanya icarubozo mu mwaka 2008 ndetse hajyaho mu mwaka wa 2012 itegeko rihana wakoze icarubozo. Ariko rimwe na rimwe haracyagaragara abagororwa bavuga ko bahohoterwa cyane cyane iyo bageze imbere mu nkiko, akenshi bakavuga ko ibyo bemeye mu nyandiko mvugo zabo babitewe no gukorerwa igicarubozo. Imiryango itari ya leta ikurikirana uburenganzira bwa muntu ivuga ko igerageza guherekeza uwakorewe icarubozo mu gihe byemejwe na muganga ikamufasha kuba yaregera indishyi, gusa si benshi bamenya ko ubwo burenganzira babufite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Nshuti zacu, muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuryango w'umunyarwanda Olivier Maniriho uramutabariza uvuga ko yazimiye guhera mu kwezi kwa kabiri mu Rwanda. Thomas Kamirindi yavuganye na mukuru we Muzima Philibert uba muri Canada.
Kugeza ubu amakuru tugenda tubona nayo dutoragura hirya no hino kuko abashoboraga kuduha amakuru yimvaho kandi yizewe batabasha kuyaduha bakomeza kutubwira ko bamubuze, nyamara tukagenda tumenya ko yafashwe afunze. Mbere abatubwira bakatubwira ko hari iperereza riri kumukorwaho, ariko nyuma ntitugire icyo tubona. Ubwo rero byatangiye aho nkimenyera ko yabuze, nahereye hano ntuye muri Ottawa nitabaza premier secrétaire d'ambassade ndamubwira nti mbariza nk'umuturage w'umunyarwanda uri hano wabuze umuntu mu gihugu cyacu, mbariza aho umuvandimwe wanjye yarengeye. Ntiyagira icyo amarira, ambwira ko ibyo byakorerwa i Kigali. I Kigali naho tugenda tubaza mu nzego za police ndetse no kumukoresha we, bose ntawagize icyo atubwira. Kugeraho nyuma y'amezi atandatu navuze ngo ibi birarambiranye n'ibi inzego zo hasi zitabasha gusubiza, naniye kanandikire nyakubahwa perezida wa Repubulika musabe ko ari we watumenyera niba umuvandimwe wacu akiriho ari he, araregwa iki, niba hari icyo aregwa nashyikirizwa ubutabera, niba ntacyo aregwa kandi arenganurwe asubizwe mu muryango we.
None se perezida wa Repubulika ko munamwandikira yuko izo nzego zose mwazinyuzeho, iza polisi, iz'umukoresha wa murumuna wawe ari ruriya rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, perezida wa Repubulika aricyo yari yabasubiza se?
Kugera kuri iyi saha ntabwo turasubizwa. Nanditse ibaruwa kuri 14 z'ukwa munani, kuri 21 mbona nabyo nakwita accusé de réception ivuye muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ivuga ko ibaruwa bayakiriye kandi bayijyanye mu nzego zibishinzwe, mu nzego zo hejuru ngo bazaduha igisubizo.
Ariko se niko Muzima ko muri ibarwa umuryango wawe wanditse perezida wa Repubulika wanditse mbese iyo barwa wowe mu izina ry'umuryango wawe muvugamo yuko imodoka ari y'akazi ya murumuna wawe Olivier Maniriho bayisanze muri district ya Gatsibo ku mupaka w'u Rwanda na Uganda hanyuma mugahindukira mukavuga ngo arafunze ibyo bintu mu byisobanura gute mu muryango wanyu
ibyo byuko imodoka yabonetse gasibo ni ibyo tubwirwa n'abamukuriye ni ibyo tubwirwa na police ariko twebwe amakuru dufite icyambere na mbere dufite nuko nta mpamvu nimwe yatuma Olivier ahunga kuko bo batubwiraga ko kuba yarabonetse ku mupaka wa Uganda ari igisobanuro gishoboka ko yaba yarahungiye Uganda twe tukavuga ngo icyambere nta mpamvu yari afite yatuma ahunga yari umukozi mwiza nabo bashima n'ikimenyimenyi umunsi abura yari yiriwe abonana nabo muri ministeri y'ububanyi n'amahanga ngo bamusobanurire iby'akazi yari yahawe mu rwego rwa diplomasi idakari muri Senegal ntabwo rero umuntu ugiye kugirwa diplomate ahunga akazi nkako ni yaba yarafite kibazo gituma ava mu Rwanda bambwira ko yagombaga kugenda muri icyo cyumweru yabuzemo yari kurindira akazahunga turutse muri Senegal twebwe amakuru dufite uko afunze kandi ikindi twumva nuko ashobora kuba atanafunze wenyine ariko cyane cyane kitubabaje nuko tunumva yuko atabayeho neza ko yabakorerwa iyicwa rubozo ku buryo dufite impungenge ku mibereho ye ku buzima bwe tukavuga ngo nibatubwire niba kiriho baduhe n'uburenganzira bwo kumusura niba hari icyaregwa batubwire tumushakire umwunganira mu mategeko ubundi aburane
ariko se mu Rwanda muzima niko muzima we urumva mu Rwanda umuntu yafungwa igihe cy'amezi atandatu ahantu hatazwi umuryango we ntubimenye ibyo baba bisobanurute
n'amayobera ibyo ari byo byose kubura yarabuze ntabwo twitakisha nkana yarabuze gyewe ndi no hanze y'igihugu abaye yarageze hanze mu bantu ba mbere yavugisha nashaka yenda n'ubufasha naba ndimo ntabwo yigeze arenga umupaka w'u Rwanda ntiyigeze arenga na Kigali nibyo by'imodoka ngo yatoraguye gatsibo je nahamya ko itanarenze Kigali kuko unaroye n'ibisobanuro police iha abo mu muryango wacu biravuguruzanya biranyurana bitwereka ko habuze ukuri niyo mpamvu twitabaje inzego zo hejuru bo bazahera raporo urwego rwo hejuru twitabaje narwo ruturenganure nk'abaturage
Perezida wa Repubulika muramwizeye ko zabasubiza
iyo mba ntamwizeye simba naramwandikiye rwose mbona ko hari ibibazo byinshi akemura byarapfiriye hasi byaraboreye hasi mbega iyo tuba tutamwizeye ntabwo twari kumwiyambaza
Philibert Muzima tuvuganye uri muri Canada huba ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane nyakubwa kamirindi
Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashinzwe mu gihe cy'intambara nyinshi z'isi mu ngingo yo kubungabunga kazoza kugwaruka gwejo bazikingira intambara mbere n'izo ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ibijanye na politike mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Christopher Klein mu nama y'ibijanye n'umutekano no kwirinda intambara yabereye mu gisagara cya New York ishyirahamwe ONU ribandanya kugira uruhara rukomeye mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano mu makungu ariko biragaragara ku isi isinzikajwe n'intambara zitari nke intambara zigenda ziyongera muri iki gihe zigizwe n'abasirikare batari abamareta bafise ibigwanisho bikomakomeye kandi bafise ivyumviro vy'intagondwa iyo migwi igira intambara zitubahiriza imbibe bakagira ubudandaji butemewe n'amategeko bakarengera amareta bakongera bagatera uruhagarara mu ntara zitari nto umushinga na Klein yavuze ati amakungu ntiyari yiteze yuko hokwaduka intambara mwe nizo igihe yashinga ishyirahamwe mpuzamakungu ONU atariko irishira hamwe ryarabashije gutegura ingingo zigamije gutorera umuti ibibazo byibonekeza nk'ibimenyetso by'uko umutekano ugiye guhungabana Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashimira kigoro kagigwa n'ibiro vya ONU bijejwe kugenduza ibibazo vya politike kw'isi bigashobora kugisha inama ibiro vya ONU bijejwe umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashigikira iciyumviro cyo gutegura akagwi kabahuza kuko bafise uruhara rukomeye mu gutorera umuti ingorane zibonekeza mu nzego zitandukanye. Tutibagiye ko intumwa za ONU ama programme ajanye n'ivya politike abahuza batari bake n'ibiro bitandukanye bikorana n'ibiro by'umunyamabanga mukuru bikora vyivuye inyuma kugira bitorere inyishu umwumvikano muke ukunda kwibonekeza mu nzego za politike. Yavuze ati hari ibintu byibonekeza kuba bifasha kugira programme za ONU zigende neza. Ati n'ubutegetsi bukora neza kandi bwemewe, amategeko arashe, uburyo bwo kugenduza no gushira habona ibibazo bishobora gutuma haduka intambara. Akavuga ati ihohotera ry'agateka kazina muntu harimo ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu bishobora kuba ibimenyetso vy'intambara canke ingaruka mbizayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye ingingo zafashwe n'ibiro vya ONU bijejwe umutekano mu migambi yo kwirinda intambara. Mu giheraheza umushinga ntaye clan yavuze ati dufise uruhara rwo kugira uko dushoboye kose kugira dutorere inyishu ibibazo vyotuma haduka ubwicanyi amaraso agaseseka. Ati ni naco catumye irishira hamwe rishingwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti muduteze amatwi, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Frederic Nkundikije atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edouard. Nkuko twabwiye makuru twabashikirije, twavuze ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko atazokoresha inguvu za gisirikare mu guhagarika ubwicanyi mu gihugu cya Ukraine bwatewe n'abashigikiwe n'igihugu cy'u Rusiya. Nyamara yavuze ko Leta ya Amerika izoshigikira ibihugu by'Uburaya bicuditse na Amerika mu gutorera inyishu icyo kibazo. Mu kiganiro yatanze ejo ku munsi wa kane, Perezida Obama yabaye nk'uvuga ko igihugu cy'u Rusiya cyateye mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine. Yavuze ko igihugu cy'u Rusiya kimaze indwi zitari nke gihonyanga ubwigenge bw'igihugu cya Ukraine mu kutubahiriza imbibi zacu. Yongera aragabisha ko ibihugu byo murengero bishobora gusubira gufatira ibindi bihano Leta y'Uburusiya. Twavuze kandi ko imirwi hitwaje ibigwanisho irimo abagwanyi bakorana n'umurwi Al-Qaeda yafashe abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bajejwe gucungera umutekano 43 mu mitumba ya Golan hafi y'igihugu cya Siriya na Israel. Abantu bitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatatu barateye ikirindiro kiri ku rubibe, ari naho bafatiye abo basirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bacungera umutekano. Twavuze kandi ko ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe hamagara y'abantu vyatangaje ko hari urucandago rw'ingwara ya Ebola ruzogeragezwa mu ndwi iza. Ivyo biro ejo ku munsi wa kane vyaratangaje ko mu ntango igeragezwa ry'urwo rucandago rizoba ririko riraba niba urwo rucandago atangaruka mbi rufise ku bantu, kandi niba rushobora guha umubiri abasirikare bakingira iyo ngwara ku bantu bakuze. Urwo rucandago rwakozwe n'ibiro vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe amagara y'abantu bifatanije n'ishyirahamwe ryo mu gihugu cy'Ubwongereza rikora imiti ryitwa GlaxoSmithKline. Iyi nkuru twavuze ivuga ko Perezida w'igihugu cy'u Faransa François Hollande ariko aratera kamu gasaba ishyirahamwe mpuzamakungu guha imfashanyo idasanzwe igihugu cya Libya kugira ngo abategetsi ba Leta ya Libya bashobore kugarukana umutekano wahungabanijwe n'imirwi irwanira ubutegetsi hamwe n'indyane za politiki.
Shuti twari kumwe ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Uwashize hamwe ibiganiro ni Aida Isa, amakuru mwayagejweho na Frederic Nkundikije, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wayoboye ibiganiro by'iki gitondo. Hagati aho mbifurije umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.